und deine Zeit im Herrn. Die alten Zeiten scheinen wieder zu kommen.
Umwami wacu ashimwe, ibihe bya kera bisa naho biko biragaruka, kandi turabishimira cyane Imana. Ejo ku mugoroba narashoboye nanjye narashoboye kuririmba. Sha kuvuga ngo su kuririmba gusa ariko naririmbye n'umutima wanje wose. Sinzi inchuro maze kuririmba iyo ndirimbo chanque inchuro ndirimba iyo ndirimbo ngo barejwe mu mitima yabo esukuna ari vyiza cyane barejwe mu mitima yabo esukuna ari vyiza chanque ari beza kumbure inchuro 20 chanque 30 nibaza ko zirenga igikorane cyaje ku mugoroba niyumvise merewe neza cyane ndazi uko Imana yavuganye natwe ntiyavuganye na Mwenda Branham wenyine ntiyavuganye n'abavugishwa n'Imana gusa ariko natwe yavuganye natwe hari icyo yatubariye kandi ijambo ryayo ntirisubira inyuma ubusa rizoshitsa icyo yari rungikiye turashobora kuvyizigira kandi tukayigirira icizere gose tutiziganije amajambo tumaze kumva mu ntangamarara aravuga kuvyo kwizera kuvyo kwizigira umwami wacu kubijanye n'ubutumwa turiko turavuga ko cyangwa turiga ko cyangwa ngo ubutumwa bwa ngo uri muri mwebwe nashaka gusoma imirongo muri umurongo muri Bibiliya uvuga kuri kino kintu uri mu Bakolosayi igice cya mbere ejo twarumvise igice cy'ayo majambo mu ijambo ry'intangamarara aravuga ngaha mu Bakolosayi igice cya mbere duhere ku murongo wa 26 kumbure kaduhere ku murongo wa 25 Abakolosayi igice cya mbere murongo wa 25 iryo nacikiye umukozi nk'uko nahawe n'Imana ububwiriza bwo kugaburira mwebwe kugira ngo nkwize ijambo ry'Imana rishitse niryo banga ryari ryarahishijwe uhereye kera hose n'ibihe byose ariko noneho byahishuriwe abera bayo abo Imana yakunze kumenyesha itunga ry'ubwiza bw'iribanga rivugwa mu banyamahanga niryo Kristo ari muri mwebwe ivyizigiro vyo kuzoronka ubwiza niryo Kristo ari muri mwebwe ivyizigiro vyo kuzoronka ubwiza na cyane cyane dushimangire kuri ino jambo ngo ubwiza bw'iribanga ariryo ngo Kristo ari muri mwebwe Mwenda Branham yasomye ino mirongo iyo mirongo ndushaka kuma tuyisubiramo na cyane cyane acashimangira kuri Yohana igice cya kane umurongo wa kane ngo muri Yohana wa mbere ngo uri muri mwebwe Yohana wa mbere igice cya kane umurongo wa kane uri mu mwebwe aruta uri mu bisi nibyo dutangura gukora mu mwanya mu kanya gatoyi duhere dufatire ku burorero yatanze reka nsome ku papuro rwa 23 ngo uri muri mwebwe ngo aruta uri mu bisi nubwo tudashobora kubitahura turaturako tuvyizera uko biri kose atangurana atangurana iyi mvugo ni atangurana ngo ngo naho tudashobora kubitahura kubitahura dukoresheje ubwenge bw'abana b'abantu turize uko biri koze turizera ko ari ukuri ukwizera kuva kuvyo umuntu yumva ibyo umuntu yumva mu ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana naryo riva mu kanwa k'Imana amaherezo mu nyuma tugasanga yuko byose biva ku Mana kandi bigasubira ku Mana byose biva ku Mana bigasubira ku Mana ibiva ku Mana byose byongera kugaruka ku Mana kandi turazi yuko nk'uko mwene Abrahamu abyigisha kuri icyo kintu arabyigisha bihuye n'ibyanditse akavuga ngo twari mu Mana kandi niko bizokwama ibihe bidashira kandi turi gice cyayo turakaraka mu mara yiwe turi gufa ryo mu magufa yiwe turi jambo ryo mu ijambo yiwe turi mwemwe mu muri mwemwe wiwe dufite ubugingo bwo mu bugingo bwiwe uri muri mwebwe aruta uri mu bisi ninde ari muri mwebwe ninde akomeye ninde aruta ni Kristo wasizwe amavuta Imana yari muri Kristo ubu iri muri mwebwe uri muri mwebwe arakomeye ni nyabushobozi kurusha kuruta uri mu isi nimba iri muri mwebwe ni ukuvuga ko atari mwe mukiri bazima simwe mukibayeho niyo ibaye ubuzima bwayo muri mwebwe si ibyumviro byanyu cyangwa ibyo muvyibaza ko ariko ni ivyo yo ivuga nimba iri muri mwebwe ntizoshobora na gato guhakana ivyo yavuze kandi ntishobora kubikora izo shitsa ivyo yasezeranye igerageza gusa kurondera umuntu ishobora gucamwo kugira ngo ishobore gushitsa ikugaragara Imana irondera abantu kandi izobabona izobaronka abantu bizera ijambo ryayo bivuye mu mutima bakishira ku ruhande bo bakareka ibyabo maze bakakira mu kwizera ibyo Imana yavuze kugira ngo Imana ishobore gushitsa ijambo ryayo bice muri bo arabandana akavuga ati mwendabwanamu ati je nibisigura yuko ibwiza kubikorera abantu bose mu gihe cya Mose Mose niwe yarongoye Abisirayeli hari Mose umwe gusa yari Mose abandi barakurikira gusa ubutumwa bamwe baragerageje guhaguruka no kumwigana Mose ariko Imana iravuga iti bitandukanye nabo ubwo ngene bakiye bamigwa isi yarabamize uri muri mwebwe aruta uri mu bisi Imana iri muri mwebwe nkuko yari muri Yesu Kristo kuko ivyo Imana yari vyose yabisutse muri Kristo ivyo Kristo ari vyose vyasutswe mu ishengero uri muri mwebwe ni Imana muri mwebwe niba yaba twari dushoboye gutandukanya ivyisi tukabitandukanya ibiboneka tukabitandukanya n'ibitaboneka ivyisi tukabitandukanya n'ivyo ubwami bw'Imana maze tukabona yuko ivyimwemu tubwirizwa kubiraba mu buryo bw'imwemu nyene kandi tukabona yuko tukashobora by'ukuri kwishyira mu maboko y'Imana kugira ngo idukoreshe tuzi neza yuko mu bwami bw'Imana ikibazo ingorane si wewe cyangwa jewe ariko ni Imana kuko nibijyanye n'ubwami bwayo nibijyanye n'ijambo ryayo yatanze kandi ishaka kurisha kandi irashoboye kandi ishaka kurishitsa mu gihe cyaryo uri muri mwebwe ni Imana muri mwebwe ntibitangaje rero kubona imiyaga n'ibihuhuzi cyangwa n'imipfunda byumvira ijambo ryayo burya byumvira amajambo yuko ryari ijambo ry'Imana riri muri we yari umuntu ariko yari ryari ijambo ryambaye umubiri yari karavuga yari Imana iri kiravuga iciye mu minwa y'umwana w'umuntu duhagarare hano gatoya yari umuntu ugaragara ko ari umuntu urabye ibintu byose ariko ivyava mu minwa yiwe byari ijambo ry'Imana wewe na jewe turi abantu ibiva mu kanwa kacu cyangwa mu minwa yacu ni ijambo ry'Imana kandi ibyo twizera mu mutima wacu ni ijambo ry'Imana ntimwizera jewe cyangwa ngo twizere wewe twizera Imana umwami ashobora byose turabana dusome ntibitangaje kubona umuyaga n'imipfunda byaramwumvira ujya muremye nyene yaremye umuyaga n'imipfunda yari muri we nimubyumvireho gatoyi imbere yuko nsozera ntibitangaje kubona amadayimoni yarafashwe mpiri n'ijambo ryayo giwe kuko yari Imana muri we yari Imana muri Kristo amadayimoni yarafashwe mpiri ntibitangaje ko wari yapfuye umuntu yari yapfuye hasigaye gatongo acike umukungugu ntiyagumye mu mva ntiyashoboye kuguma mu mva ajyamye ariko ku ijambo rimwe yavuze yaciye azuka kuko yari ijambo yahamagaye Lazaro yari yapfuye aheze iminsi ine kandi yari karabora mu maso hiwe hamwe n'izuru ryo byari byamaze gucokera aravuga ati Lazaro byuka umuntu yari yapfuye acya ahagarara yemye kubera iki yari Imana wari muri Kristo yari Imana wari yapfuye cyangwa urupfu ntirwashobora guhagarara imbere y'inyonga ziwe yari Imana muri Kristo bakundwa umwansi ntashobora kuntinya cyangwa ngo atinye wewe ariko iyo Imana iba mu mutima wawe no mu mutima wanje kubw'ukwizera nimba twizera by'ukuri ijambo ry'Imana kandi niba mwemuyera arigize rizima muri icyo gihe niba ikiri Imana ntibigikeneye iminwa yacu gusa kugira ngo tuvuge kugira ngo ibyo tuvuga sibyo biba bifite akamaro ariko ikiri muri twe muri icyo kiba gifite akamaro aha rero niho bikomereye uri muri mwebwe aruta uri mu bisi Pawulo rero avuga ngo ubutunzi nabwo nuko Kristo ari muri twebwe niba Kristo ari muri twebwe azokora ibikorwa byiwe kandi ubu butumwa bwose twumva niyo ntumbero bubangiriye turabona yuko atari ibintu byo kunezerwa gusa no gusisimuka mu minota mikeyi hanyuma bigaca bihera mu minota mikeyi ariko ni inyigisho zikomeye cyane zimbitse zo mu ijambo ry'Imana nk'uko nabivuze ejo ku mugoroba haraheze imyaka 20 cyangwa imyaka 10 mwenda yarasomye aravuga ati urebe turashyitse ku iherezo kandi twumvise twari ubu turese kwiga kandi twarumvise amajambo ya nyuma y'Imana. Iri jambo, aya majambo y'Imana ntiyatwawe n'umuyaga. Hari abantu ku isi bayumvise, barayizera kandi barayakira. Ijambo ry'Imana rizogaragara muri bo nk'uko byagaragaye ko ari Imana yemeje ko ari ukuri biciye mu w'Imana, umuntu Imana yavuganye nawe. Nta bundi buryo byokogwamwo. Hari abantu bakavuga ngo nimwibuke ko Imana ariyo yaremye umuyaga, Imana yaremye amazi, Imana yaremye imipfunda. Ariko iyo umugwanizi avyinjiyemwo muri ico gihe acabinyiganza kugira ngo arondere ivyo yonona, iyo umugwanizi yinjiye mu muyaga canke mu mipfunda acabinyiganza kugira ngo yonone ibintu, Imana niyo yaremye abantu kugira ngo babe abahungu n'abahungu b'Imana. Ariko iyo umugwanizi yinjiye muri bo cazibi ingorane, umugwanizi niwe yinjira mu muyaga agatera igihuhusi. Umuremyi niwe yaremye umuyaga, ntiyari gushobora kuvuga ngo subira inyuma ngo kuko nije nakuremye. Mbega ntiyari wa muremyi nyene yarahagaze hariya ku musozi? Hari iminsi mike ahagaze ku musozi? Ntiyari wenyene? Twari bisomeje ku mugoroba kandi ivyo vyaciye biguma muri jewe gihe kirekire. Mugihe Aburahamu yarahagaze hajya yishimikije igiti ariko arakorora amosozi, amosozi wagwa ku mababi y'igiti, ubwo nyine acayumva ijwi rivuga, reka nsomeye guhera ku gice cya 18, ku rupapuro rwa 18, azayumva ijwi rivuga ngo ndi umuremyi w'isi n'ijuru, umuremyi w'ijuru n'isi, nije naremye umuyaga n'imvura. Nyuma y'ibyo Mwene Aburahamu acara kuri inkofero yiwe, Mwene Aburahamu acavuga ngo cyankuri inkofero yanje, ndavuga nti Yehova ukomeye uri hehe? Cyanke iyo bari we umvuganye nanje, umwami wacu uhora acara mwishura ngo ni jewe nategetse umuyaga, nije nategetse umuyaga wa ngo uceceke kuri wa munsi ku kiyaga, nijewe nategetse imipfunda wa munsi ngo icurehe, nijewe naremye ijuru n'isi. Mbega si jewe nyine nakubwiye ngo uvuge kugira ngo imihare igaragare, ikiboneka, ikirema? Sigera kubwiye ngo ugire ijambo uvuga hama imihare ikibaho? Ndi Imana nezekureye. Ntimushobora kwibaza icyo umuntu, uko umuntu yiyumva muri icyo gihe, uko umuntu atayiyumva muri icyo gihe. Hariho umuntu nka wowe na jewe, umuntu yara hanyuma akaza yumva ijwi rikomeye cyane ry'Uhoraho Imana ririko rirumvikana, atari mu mutima wiwe, atari mu byumviro byiwe, ariko iryo jwi akumva rimanutse rivuye mu ijuru ririko rigira icyo bimubwira. Bakundwa, twebwe ibyo turamaze kubibona, ntidufise ubutumwa bw'umuntu yigeneye arabye abahejeje gusoma Bibiliya, ariko dufise ijambo n'ugomba kw'Imana vyahishuwe muri kino gihe cya nyuma. Twebwe dufise umuntu Imana yarungitse, umuntu Imana yavuganye nawe kandi gakorera muri we mu buryo bukomeye cyane. Nibwo butumwa burimo inkuru zibabaje cyane zabereye i Castro muri myandagaro 55. Kubera ko rero ndiko ndavuga ariko aravuga bino bintu akavuga ngo aha rero murabona avuga ngo mbega si jewe naremye umuyaga n'imipfunda? Reka nsome ngaha gushika ku iherezo, turaza kubigaruka ko mu nyuma ibi bintu byabereye mu Budagi igihe haza abapfumu 15 bari iburyo bwanjye n'ibumoso, baravuga ngo ubu rero, babwira Mwene Aburahamu, barambwira ngo ubu rero ngo iri hema turaza gukora ku buryo ngo rigurwa n'umuyaga abo bapfumu rero ibyo babikoze ngo kubera ko mwe databiri na Ogen Bright bari babankiye ko baza aho mwe databiri na Mari hanyuma baca baricara n'ibintu bakoresha mu gukora ubupfumu bwabo baca bahamagara Imana yabo wa mugwanizi hanyuma wa mugwaniza caza mu gihuhusi hari abantu bashika ibihumbi 30 cyangwa 40 maze iryo hema twarimo rica ritangura kunyiganga riduga rimanuka hanyuma baca bafata imikasi baca bakata iryubi barikatamo kabiri baca bararitwereka gutya baca baricara baca batangura amareba yabo baca bavuga amajambo atatu baravuga ngo data mwana ngo namwe muyera ngo bacha bavuga ngo data abo bapfumu ngo data mwana namwe muyera ivyo vyose byagenze uko ubwo nyene hacha haza umuyaga nta nkeka kwari satani a yari muri uwo muyaga bahamagaye umuyaga iryo hema twarimo ryari rinini jangana n'ikizu kinini cyane twari twashizeho ibiti maze turarihambira neza iryo hema umuyaga ucuca munsi uraterura iryo hema umuyaga wari mwinshi cyane imirabyo imirabyo iri kirarabya nshankomeza mvuga ubutumwa hanyuma bacha batangura kuvuga iby'amareba yabo bacha batangura kuvuga amajambo bavuga amajambo menshi baravuga ngo bavuga ngo data mwana mwe muyera baguma babivuga abo bapfumu nshambona nafukamye arikikujwe n'amadayimoni akikujwe n'amadayimoni canabwira umwansobanuro Lauston ntusobanura ibindiko ndavuga ncambwira mwe data Ogen Bright nti wewe senga nanjye ndasenga ndavuga nti mwami mana yanjye muri misi nijuru ni wewe wandungitse hano nahonyoje ukuguru kwanje ngaha mu budagi mu izina rya Yesu Kristo kuko ni wewe wandungitse hano uri mwe data barama rika ravuga ubu izinkomezi z'umwiza nta bubasha nazikeye zifite kuri jewe kandi ntabwo zifite kuko nasizwe amavuta kandi narungitswe hano kubwa agakiza k'abantu ubu rero ndategetse mu izina rya Yesu kugira ngo izi nkomezi ibi bintu bije kure ubwo nyine hacaza imituragaro hejuru y'iryo hema hanyuma hacaza ibicu ndabona biravuyeho izuba ndabona riratse mu minota itarenga 10 abantu ibihumbi 10 baciye baza ku gicaniro baza barasemera barasaba kugira ngo bagirige ubuntu kuko bari bagiye kubona ubushobozi bw'Imana kubera iki uri muri mwebwe aruta uri mubisi murabibona nuko uko niko vyagenze sinzi nimba amwe data Reinhold Illing yari muri rya hema igihe ryatangura kunyiganga jewe niho narindi kuva ku munsi wa mbere gusha kwa nyuma sinarinzi biriko biraba narinzi yuko abari bariko baratunganya ibyo bintu bari bahagaritse umutima kandi abantu bariko abantu bari bagize ubwoba narabona uwo muyaga ariko sinarinzi ibiriko biraba by'ukuri narabona ibiriko biraba ko sinatahura neza ibiriko biraba aho rero niho mwene Tabernam yacavuga ibyabaye icyo gihe kandi umuntu avyumvise aratangara kundwa iheze binshikiraga ke kumviriza radio ariko iyo ndi mu nzira ndiko ndagenda ntangiye mu gisagara hagati hari amakuru ndayumvira ndayegurura nkayumviriza naciye ngumanugura iradiyo rero hanyuma hariho ikigano cyari kiraba batumiye umunyamare bakomeye cyane hanyuma acavuga ko mu Budagi hari abanyamare ibihumbi n'ibihumbi mwese ko arabaza ati mbega ibyo bintu murashaka kuvyiga umupfumara umunyamare baravuga ati oya aramaze ati none hari ibitabo biva kuri icyo kintu umunyamare baravuga ati hari ibihumbi n'ibihumbi by'ibitabo acaravuga ati ibyo bitabo byose none mwese ko ati uwo bisoma ntuvyige anawa cyavuga ati ntushobora kuvyiga bisaba kuba wavutse ushobora kubikora wabivukanye cyandumvirizo nkuru ndavuga nti ngo bisaba kuba wabivukanye navuze nti byo nibiki rero bakundana hari ikintu cyagize mu bwenge bwanje ndavuga nti birakwiye yuko umuntu avuka ubwa kabiri kugira ngo aronke ubushobozi bw'Imana niba abantu bafashwe n'umugwanizi bashobora kuvuga yuko bisaba yuko umuntu abivukana kugira ngo ashobore gukora iby'amareba nacye mvuga nti nta ushobora kwigana ubushobozi bw'abantu bisaba yuko umuntu avuka ubwa kabiri kagashyirwa mu bwami bw'Imana muri icyo gihe n'ubushobozi bw'Imana bushobora kugaragara nabyo urabivukana urashobora gusoma ibitabo byose bya teolojiya gusoma na bibiliya ariko ibyo bintu ntushobora kubironka iby'ubwami bw'Imana ntushobora kubironka akenshi ndaronka ubutumwa mvuga ndabukuye mu bintu atabo bise bisana n'ubutumwa naciye nivaza bwije ubwanje ndavuga nti birakwiye ko umuntu atahura ibyo bintu hari abantu bangahe basomye ibyanditswe vyera bagasoma kuvy'ibitangaza bakoso ku bintu byinshi ariko uno munsi kwa batangara gusa nta kindi baratangara gusa bisaba yuko ubivukana bisaba kuvuka Imana irafisa abantu bavutse ubwa kabiri kubw'ivyizigiro bizima abantu bagenewe ko ubushobozi bw'Imana bugaragara muri bo mu izina rya Yesu Kristo ibyo bintu nivyigwa ibyo bintu bitegerezwa kuva ku Mana kandi bigahabwa buri muntu byarantangaje cyane ku buryo hano umwami wacu yaravuze ngo ndi uhora yaravuze ngo ndi umuremyi w'ijuru n'isi ndatabara nama carabazi icyo gihe aravuga ngo yari ngaha mu Budagi icyo gihe niwe ndatabara nama yavuga ngo acarasenga aravuga ngo uhoraho umuremyi w'isi n'ijuru Imana yarumvise yaciza iraza kuko Imana ntihindu kuko yarireje ni kwiri n'umunsi nk'izo ko ibi bidashira murazi twebwe abantu iyo twicaye mu ikoraniro hari abantu ibihumbi n'ibihumbi twebwe ntitumenye ibiriko biraba iburyo n'ibumoso ntitumenye ibiriko biraba cyangwa ibiriko biraba ntitubimenye iyo wicaye mu rusengero ugacubona tukabona ibintu ariko ntitumenye icyo byavuye ko cyangwa icyo binyegeje uvugishwa n'Imana yari ahavugiga ubutumwa we yarabona ibiriko biraba iburyo n'ibumoso hanyuma acahamagara Imana yo mu ijuru umuremyi w'isi n'ijuru kandi Imana yarumvise ibyo bintu byabereye aha mu gihugu cyacu n'ivyo bintu byabereye niho mwenda tabara namwe yabiboneye ibyo bintu by'abapfumu yabiboneye ngaha mu gihugu cyacu niho byabereye bakundwa ntidukikujwe n'impemu nziza kandi ikindi cyankoze ko ndiko ndasoma no majambo nuko tutagwana n'inyama n'amarabi inyama n'amaraso ariko tugwana n'imwe mu mbi z'ahantu mu ijuru nimunkundire nongere ndabisome kugira ngo dushobore kubitahura neza kuvyo ni ngaha mu Banyefeso igice cya 3 umurongo wa 12 havuga ngo kuko abo tunigana atari abinyamaramaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza n'imwe mu mbi z'ahantu ho mu ijuru n'ibimwe mu mbi zari hariya ikuzimu muri icyo gihe byo kwa byoroshye ngaha ku isi ariko imwe mu mbi ziri mu kimu ziri ahantu ho mu ijuru kandi niba zikora zinyegeje nyuma y'ibyo gusenga umuntu ntaheza ngo amenye ibintu bimeze kako zikora zinyegeje imime byo gusenga cyandibaza igihe ano majambo ya igihe ano majambo twasoma ngo abafise ububasha n'abaganda isi y'umwiza bantu wo mu ijuru reka nsubiremo izo nkomezi zose z'umwiza yaba zari kuzimu aha ku isi aho bayari nko mu ijuru aha ku isi ariko kubera ko ziri ahantu ho mu ijuru kuko ziri mu kirere kuko izo nkomezi kandi zikaba ziko zirakora zigakorera nka ku isi nico gituma hariho ingorane nga ku isi hari ingorane kubera ko nico gituma dukeneye ifashanyo va ku mana mu buryo budasanzwe aravuga kandi akabana ngo nico gituma ngo uwari muri Kristo nubari muri twebwe kuko ariko arakora bijya bikogwa nyene ariko arakora bijya bintu nyene yakoze munyonga ziwe abapfuye ntibashobora kuguma mumva avuze ijambo ntibaguma mumva turafise ibintu bitanu turaza abantu batanu tuzi bari bapfuye umwami yabinyeretse nkangera kubaraba abantu baca barazuka hari umwe yari yicaye ngaha mu kanya gaheze yari yapfuye yari yagwaye umutima yari yapfuye ariko ubu ni muzima kuko Imana irakomeye kuko niyo muremyi niyo mana niyo muremyi imiyaga n'imipfunda bibwirizwa kumwumvira amadayimoni yaranesheje ibyaremwe byose biramwumvira kuko niwe yaremye n'ibyaremwe iyo tubyibajije ko ibyo biradukora ko cyane tubyibajije ko gato biradukora ko cyane muri twebwe kandi ibyo nivyo kandi niho bikwiriye gukora koko bikwiye gukora ibyina muri twebwe kandi dukeneye kwiba ibintu bishika ku mutima bigadushika ku mutima kandi kandi niho byabwirizwa gushika by'ukuri rero hari ikintu kuri twebwe twese umuntu burya ntashobora gukora ibyo bintu kuko ni ibintu kuko n'ibyaremwe ntacyo umuntu yobikora ko ariko imiyaga n'imipfunda byo birumvira uwabiremye umuremyi wenyine niwe ashobora kubikora umuntu niyo bishobora kuko uri muri mwebwe arakomeye kuruta uri mu bisi uri muri mwebwe niwe yaremye umuyaga arashobora gukangira wa mugwanizi ari mu muyaga byose bigacya bihagarara arashobora gukarira gakarira umugwanizi iyo ari mu muyaga ibihuhuzi bigacya bihagarara kuko niwe muremyi turabizi kandi n'abandi benshi barabizi mwendeza Branamu aravuga ati ngo twabwirizwa kubona ibintu uko twabwirizwa kubibona kandi ibintu uko bimeze kuri ku ruhande rwanje si ukumenya gusa cyangwa kwizera imana muri rusange yuko imana ari umuremyi kuko benshi barazi yuko atamuremyi ntihashobora kubaho ibyaremwe ariko nshaka kuvuga yuko imbere y'iherezo ry'igihe cy'ubuntu imana irafise ibintu ibwirizwa gukora ibintu bwirizwa kurema igakora ibitangaza byo kurema igakora ibitangaza byo gukira indwara bitigeze bibaha izo bikora imbere y'igihe cy'umuntu gihera kandi Imana ikeneye yuko biciye muri buno butumwa ireme muri wowe no muri jewe ukwizera gutuma tubona umuremyi kandi ubushobozi burema bw'Imana ishobora byose kugira ngo dushobore gutahura yuko atari twebwe abapfa twebwe abantu bashobora kunanirwa icyo si ikibazo cyacu siyo tubwira kugira icyo dukoze ariko tubwirizwa kwishyira mu maboko y'Imana kugira ngo abe ari idukoresha kugira ngo ishobore gukora kandi ishobore kwigaragaza nk'umuremyi ikoresheje ubushobozi bwayo burema bukorera muri twebwe. Ni nako bimaze no niko bimaze kugakiza, kugukira indwara, kukubohoka no kubindi byose. Arabana yakavuga ati Yohana yabwiye abigishwa, Yohana yavuze ati mwarumvise bavuga ibya Antikristo kwa zoza mbere yaratangwe gukora hano mu bana b'umugararizo. Ati mwebwe bana bato, mwebwe ntimurabisi, muri abava ku Mana, muri ab'Imana. Uri muri mwebwe aruta uri mu bisi, ni Kristo muri mwebwe. Kandi twasomye mu Bikolosayi igice cya mbere umurongo wa 27 yuko ubutunzi bw'Imana n'ubu ngo Kristo ari muri mwebwe, niwe vyizigiro vyo kuzoronka ubwiza. Arabana akavuga ngo uwaremye ijuru n'isi yarigaragaje muri Yesu Kristo Imana, kandi yari yujuje yije n'abari mu isi. Dushaka kubona, muravuga ngo ntiyari umwana w'Imana kamwe n'itabara nama. Neza cyane, reka turabe niba yari Imana ihoraho, turabe niba yari umwana ihoraho, turabe by'ukuri niba yari Imana ihoraho. Tubandanye ngo ariko ngo uwari muri Yosuwa yaruta amategeko Imana yari ashingiye iby'isi, kuko umuremyi bwiwe yari muri Yosuwa. Igihe araramura amaso akabwira izuba ngo haga ngo guma huri ngo nawe wakweziwe ngo nawe gumi yuri gushikaho mpeza gushikaho intambara ihera ngo nimugumaho muri kwezi n'izuba, maze izuba n'ukwezi byace bimwumvira, kuko uwari muri Yosuwa yaruta izuba n'ukwezi. Uwari muri Yosuwa, mbega uburorero duhawe hano. Kumureko kuza kwibaza ikibazo gikurikira ngo none abo bantu b'Imana bari bameze gute, bari nka wowe na jewe, yaba bari abamarayika, bari kuba bari mu ijuru, ntibari kuba bari ku isi, bari abantu. Nicyo gituma bari ngaha ku isi, bari abantu buntu. Kandi ngorane si ibyo Yosuwa yiyumvamo imyaka 5 cyangwa imyaka 10 mbere y'uko ibyo bintu biba. Oya, Yosuwa yari ngorane. Icyo nicyo kibazo rero mu bwami bw'Imana. Niho kandi nicyo gituma Imana yaserutse, kandi byashyitse byari biri ngombwa ko bishika, kuko ibyavuzwe byose byavuzwe mu izina ry'Uhoraho. Ndizera n'umutima wanjye wose ko ubushobozi dukeneye cyangwa igikorwa tuzokora mu myaka itatu iri imbere, bikene ko tuvyitegurira uno munsi cyangwa ngo twibaze ibintu muri twebwe, ariko cyo dukeneye ubushobozi cyangwa inkomezi muri kino gihe turimwo, kandi Imana izobuduha. Mose ni iki? Mbega Mose yari iki? Mose yari iki? Umunsi umwe Mose yarishe umunyegiputa cya muhamba mu musenyi, hanyuma acashaka izongora, yashatse gukemura ingorane zari hagati mu bantu. Umwe acamubwira ngo ushaka kwica kumwe wica wa munyegiputa. Mose acarahunga amara imyaka 40 nta usubiye no kumwumva, ariko igihe cy'Imana kigeze Mose yaje ari uwundi muntu. Mose ntiyagiye yishimikije ibipfunsi, ariko yagiye yishimikije amasezerano y'Imana. Kandi igihe cyari cyageze, ujya Mose nyene ntawari akimumenya, bose bari bahunze, ariko we ntiyahunga. Ariko mbere yari yahunze, nibaza yuko Imana mu buntu bwayo irashobora gukora ibintu byose. Ubu rero mwe ndatabara namu hano aravuga uburorero bwinshi kuri Mose, ariko aha kuri je ahasihavuga sije kubwanje si ibyo amwenda dabara namu ntavuga ibintu avyirabishako, amwenda dabara namu ntabivuga avyirabishako. Reka mbarensome ku papuro 26 gyashika ku kiyaga gitukura, ikiyaga gitukura kikamuzibira inzira. Imana yamubwiye ati bwira iki kiyaga. Mose acabwira ikiyaga, uwari muri Mose yaruta bita ikiyaga ubwacu sibyo none murabibona uwari muri Mose yaruta uri mu bisi uwari muri Mose yaruta ibindi bintu byose byari mu isi yarategeka ibyaremwe ivyo Imana yamubwira byose yaca bivuga kandi bigaca bikoreka ijya mana nyene iri kumwe natwe kuno mugoroba atari kumwe natwe twenyene ariko atari kumwe natwe gusa ahubwiri no muri twebwe yaragaragaje kwiri muri twebwe uri muri mwebwe aruta uri mwisi mubisi none ndutinyiki mwitwa tinyiki mwisi ubwo se nuburorero bwiza cyane kandi ciza nuko atari amajambo gusa ariko ni ibintu bizima ni ibintu bifadika tubandanye uko niko be ndata benshi barasisimuka bakibaza ngo Imana ngo ivuze ngo gira icyo ukoze hama gato bavuga ngo nuko ni ko rahagize kandi atari ko byagenze baba basisimutse gusa nico gituma ivyo bintu bidahoza ngo bikoreke ariko Imana ibivuze bica bigenda uko nyene bivuze aha naho nyene nibagi ikintu murabibona hano rero murabona yuko hariho ikintu gikomeye cyane igikuru sivyo jewe nawe twoshaka guhindura ngo tubigire uko niko rahagize ariko igikuru ni iby'Imana ivuze nivyo bibari uko niko rahagize ibintu bimwe dushaka kubigira kubihindura uko niko rahagize ibintu bimwe kwiherezo bigacha bigaragara ko ari uko niko kana kagize canka kana kagize ibyo turashobora kuvyihoza kuko ibyo bizana ibyago gusa arabana akavuga ngo uwari muri Mose uwari muri Danieli aruta uwari muri za ntambwe ndavuga gusa ibintu nyamukuru gusa uwari muri baba Heburayo batatu Shadrach Meshach na Abednego yaruta uwari yacanye ujya muriro ni ibintu byiza cyane cyane yaruta uwari yacanye muriro bari babatere mu muriro kandi uwari muri bo yagumanye nabo niyemeye yuko baturigwa n'umuriro batongogwa n'umuriro itanure ryari ryashuhijwe ibi incurindwi kurushwo ryari ryimeze mbere ariko uwari muri uwari kumwe n'abajya ba Heburayo batatu yaruta uwari mubisi akaroro ka Eliya uwari muri Eliya yaruta ijuru ryasa n'umuringa kuko yategetse yuko imvura igwa kandi hari hezi imyaka itatu n'inusu atamvura iguye uwari muri Eliya yaruta urupfu kuko igihe hagerwe cy'urupfu rwiwe Imana yararavye ujya muvugishwa n'Imana ashaje kandi arushe ujya muvugishwa n'Imana yari yakangiriye Zeberi n'ibintu byiwe byose byo kwisiga amarangi yari n'ibintu bigezweho yakora kandi ujya muvugishwa n'Imana yararushe ntiyamuretse ngo ataye nkuko Enoki yatashe ariko yamurungikiye umukogote maze umukogote uramuzamura uramutwara umutahana muhira mu ijuru uwari muri Eliya yaruta warari Yerusalemu canke Yuda canke mu misozi mbere uwari muri Eliya yaruta urupfu uwari muri Eliya yaruta imva kuko Eliya yaracitse yarakize ntiyaciye mu mva ntiyaciye mu rupfu yaduganywe mukogote atahanywe mu ijuru yari muri Eliya yarakomeye ubure niho hacaza rino gyungane ngo muravuga ngo muravuga ngo Eliya ari umuntu akomeye. Reka turabe gatoyi. Bibiri ravuga yuko yari umuntu nkatwe. Bibiri bakwa ari umuntu ameze nkatwe. Yakobo 5:17. Nivyo ariko igihe ari karasenga yarizera yuko aza guhabwa ivyo ari karasengera. Nivyo Yesu yatubwiye. Iyo musenga mwizere yuko ivyo musenze mwabihawe kandi ivyo musenze muzobibona. Mariko 10:44. Hano hari ibyizigiro kuri we na je mwaretabana namara avuga hano ngo muravuga ngo yari umuntu akomeye. Ego yari umuntu akomeye ariko kandi yari umuntu muto nka we na jewe kandi ntacyo yarashoboye. Hari ibyashoboye, hari n'ibyamunaniye nka we na jewe, ariko abitegetswe n'Uhoraho Imana yarashoboye kuvuga kandi yarashoboye kuvuga iby'Imana ishaka kandi byarakoretse, byari bikinone. Yarahuje n'iby'Imana, hariho guhuza hagati y'Imana ikoresha n'iby'Imana ishaka kandi ko bimeze n'uno munsi. Imana arungitse uvugishwa n'Imana Eliya kandi imitima y'abase cyangwa imitima y'abana yaragarukanywe kuyabase. Uwari muri Eliya yaruta ivyaremwe. Bimeze gute rero kuvyugukiza ingwara? Uri muri mwebwe aruta ingwara zose, kuko ingwara zonona iby'Imana yategetse, iby'Imana yageze. N'ubwa mbere nsomye bino ingwara zonona uko Imana yageze ibintu bibiza kugenda, kandi Imana irazigwanya kuko icyagezwe cyayo n'iryo jambo ryayo. Kuko ingwara hano zonona uko Imana yategetse ibintu bibiza kugenda, ikuri kingwara zikora. Ariko uri muri mwebwe numukiza w'ingwara, ni wakiza ingwara kandi akaba n'umuremyi. Arakomeye kurusha wa mugwanizi, kuko umugwanizi we icyakora n'ukonona ubuzima bwanyu gusa. Uri muri mwebwe arakomeye aruta uri mu bisi. Wari muri we yarakomeye, wari muri Eliya yarakomeye, wari muri Esa yarakomeye. No mu bantu bavugishwa n'Imana yaru aruta igihe, kuko barashoboye kubona hakujya y'ibihe, hijya y'ibihe barashoboye kuhabona. Twari gusobora gusoma vyinshi, turiko turegereza gusozera. Umviriza, nshaka ko tushturonka umwanya ukwiye gusura kubandanya. Nashaka kubabaza ikibazo kimwe kuvy'ibintu numvise bavuga kuri Kristo ngo kuvy'ibintu numvise bavuga ngo Kristo muri mwebwe. Nimwishimire gusa kubona hari ibyo mwakoze. Ntimuvuge ngo narasisimutse, ngo naravuze mu ndimi, ngo naratambye mu mwemu. Ntacyo dupfa n'ibyo byose, ni byiza cyane, ariko ntimubyishimire. Hari uko ubuzima bwanyu bubwirizwa ubutegeza kumera, bubwirizwa kuba ibyo bintu nyine, ubuzima bwanyu bukaba nk'ibyo bintu. Uko niko bimeze, mutegeza kuba umwe n'ijambo muri icyo gihe cyagigaragaza. Paul yarashobora kuvuga ngo Kristo, kubaho ni Kristo kandi gupfa ni inyungu. Yarashobora kuvuga ati si jewe nkiriho, ni Kristo ari muri jewe, kandi niba ndiho ibyo nkora byose nkiriho bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana. Rero twibwira ko duhamagarirwa kuba umwe n'Imana no kuba umwe n'ijambo ryayo, kugira ngo Imana ishobore kugaragaza ijambo ryayo, ishobore gushitsa ijambo ryayo muri twebwe. Rero si ibintu dupfa kwigenera mu bwenge bwacu mu mutwe, ariko ni ibintu Imana iriko irakora, ni ibintu by'agaciro Imana iriko irashyira muri kino gihe. Kandi ndizera n'umutima wanjye wose ko imana izotugirira ubuntu kugira ngo ibyo bintu bicike ubuzima muri twebwe imana ibe mu buzima bwacu dupfe ku bwacu twebwe ubwacu maze izo nkomezi bwo bushobozi burema bukiza ingwara bukiza imitima buzima bw'imana bushobore kugaragara mubayakiriye bushobore kugaragara by'ukuri hano rimwe ndabana nama natanga kandi ubundi burororo bubiri yihuta aravuga ati ati niba imwemu yari muri Shakespeare iri muri jewe ncankora nk'ivyo Shakespeare yakoze nimba imwemu ya Beethoven iba muri jewe cyangwa ibyo Beethoven yakoze aragacha mu gusozera akavuga ngo ngo uri muri mwebwe ni Kristo kandi niba Kristo ari muri mwebwe niba Kristo ari muri mwebwe muzokora ibikorwa vya Kristo nivyo yavuze muri Yohana 15:12 ngo unyizera ibikorwa nkora nawe azobikora niba muri muri Kristo maze Kristo akaba muri mwebwe Kristo ni jambo sivyo none ijambo liza kwavugishwa nayo niba Kristo aba muri mwebwe ibikorwa Kristo ibikorwa vya Kristo bizogaragara muri mwebwe bizokoreka muri mwebwe ubuzima bwiwe buzogaragara muri mwebwe ibikorwa yakoze ubuzima yabayeho byose bizogaragara muri mwebwe neza na neza nk'igihe Shakespeare cyangwa Beethoven baba muri mwebwe ubuzima bwiwe ivyo bishoboka iyo ubuzima bwiwe buri muri mwebwe ariko mukibaho uko mwe mwishakiye muri ico gihe mukora ibikorwa byanyu nyene ariko niba Kristo aba muri mwebwe maze mukabaho ubuzima bwa Kristo muri ico gihe rero uri muri mwebwe abaruta uri mu bisi niba ugukekeranya n'amadidane biri muri mwebwe kuvyereka amasezerano y'Imana muri ico gihe Kristo ntari muri mwebwe ico mukora gusa nukwibira no kugwi nukwibira muri ivyo bintu Kristo muri ico gihe niba ubuzima bwa Kristo buri muri mwebwe azomenya kwivyo bintu ari jambo yiwe kandi azoshiziza amasano yiwe kandi azobikora koko iyo ni jambo natwe ubwacu tubwigwa iyo gukekeranya n'amadidane biri muri twebwe muri ico gihe duca tujanwa n'ivyo bintu kandi muri ico gihe nta na kimwe giheza ngo gikoreke nta na kimwe giheza ngo kibe mu byo dushaka ko biba ntibiheza ngo bibe ariko iyo dushoboye gutahura neza ibintu maze ijambo ry'umwami rikigishwa neza tukarongorwa namwe mu mukuri kose maze tugaca bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana muri ico gihe Imana irashyita amasezerano yayo mbega ivyo ntitwabisomye ejo ku mugoro ejo ngene ivy'umwana umwami yabwiye mwenda tabaranamu igihe amubwira ngo wibutse ko wibutse ivyo wasezeraniye nanje ndibutse ivyo nagusezeraniye nivyo Imana ishobora byose yabwiye umusavyi wayo ivugisha uno munsi iriko ibibwira wowe na jewe iyo musenga ni mwizere yuko mwahawe ibyo mwasavye kandi muzobibona ni mwabwira uyu musozi ngo imuka uve ngaho haba mutima wawe ntukekeranye ariko ukizera yuko ibyo bintu biza kuba ivyo muvuze murashobora kubibona ivyo mwavuze murashobora kubibona data arakora nanje ndakora umukuru ko ndababwire umwana nashobora gukora ikintu akigeneye ariko ivyo abona se akora nawe arabikora igihe se yamwereka ivyo yategerezwa gukora yaciye ateraje imbere emwe ntiyigeze ananirwa na rimwe atavuga ngo ibi nibikoreke kandi byarakoretse Ujya Kristo nyine ni waba muri mwebwe ni waba muri twebwe nicyo gituma ibi nicyo gituma dukora ibikorwa byiwe kuko Kristo niwe jambo isezerano ryo mu ijambo ribazanira gukira ingwara muravyizera nivyo ahani mu nkundire nshimangire gato ikintu cyanditswe muri Yohana 5:19 ngo umwana akora ivyo abonye se akora vyonyene aha niho rero bikomereye umukiza wacu ntiyakoze ibicanke biriya ariko yarindiriye ko yerekwa ibyo atezwa gukora aha macara bikora kuko yari hano ku isi yambaye umubiri w'inyama murabona uko bimeze akenshi abizera bariyumvira ngo nimba umwami ari kumwe nawe nkuno kubera iki ngo udakora ibintu ukora na biriya aya ibyo murashobora kuvyibagira ahubwo nyene kuko umwami ari kumwe nanje nicyo gituma ntakora ibi na biriya noshobora gukora ibyo nshaka ariko sinshaka kubikora nawe ntukabishake ntitubishaka dushaka kurindira tubone inkingi y'umuriro ihagurutse tuyibone n'igihe turindire n'igihe Imana iza gushaka kugira icyo ikoze mbega ibyo nokora byo wamarira iki nta na kimwe aba n'intete nta kindi vyokora atari kubabangamira naho byo babiherekejwe n'ibintu bitandukanye vyinshi narabivuze kandi ntaza kubisubiramwo mu butumwa tuzosozera gusobanura mu Kidagi ejo mwitabaranamo hari ikintu yavuze womenga kiratandukanye n'ivyo yavuze mu butumwa yise ngo uko bitunganijwe mu ishengero mu butumwa uko bitunganije mu ishengero aravuga ngo umuvuga butumwa bwirizwa kuja ahantu hawe nyene ngo ahantu hanyu akaja mu nyonga akaja mu nyonga z'Imana mugatekana kicisha bugufi kandi agasoma ivyanditswe ngo atari uko nashobora kuza imbere y'abantu ni ibintu bimeze nk'ivyo kandi nteza kubabwira yuko niyumvise yuko meze nkaho nsitaye kuri ico kintu kuko mengo ntibivuzwe neza ariko sinamamfise igihe cyo gusesangura cyane mu ijambo ry'Imana buri gihe imbere yuko mvuga ubutumwa oya ariko namamfise igihe cyo kwizigira Imana nkayizigira rwose ntiziganya naho namamfise umwanya namamfise umwanya wo kwizera ko Imana ija kumpa ijambo ku bwa mwemu wayo kandi kampa n'ibintu bitumberenja kuvuga ko rero ucibona mwene Abraham aje imbere y'ikoranira akavuga ngo murantunga sinashoboye kugura bibiliya yanje sinaroza umwe kugura bibiliya yanje ngo nsome n'ijambo narimwe ngo najuko nyene aho rero naciye nibwira muri jewe ndavuga nti nimba bimeze uko rero nti wiyumva neza none rero uwo munsi ntiyashikije icagezwe yari yarishingiye ariko uwo munsi yajuko nyene aho rero turabona ingene ubuntu bw'Imana kuri twebwe ataka umuntu yobuvuga kuri twebwe twese na turamaze kubivuga kandi dusozere dushimira umwami wacu Imana yacu ku bw'amahigwe menshi twagiriwe kubona tutari abantu bafata ibintu by'imitegekere kubona tutari abantu bapfa gukurikira gusa kubona atacyo dushaka gukora twebe twigeneye ikintu kimwe tuzi dushaka yuko dufatanya umwe wese akubaka mugenzi we tugafashanya intambwe ku yindi mu buryo bw'imwemu kurufatiro rwera rw'ukwizera kandi turize n'imitima yacu yose ku Imana yaduhaye ibikwiye kugira ngo umwe we bishobora kutwubaka hagati yacu kugira ngo dushobore kubaka Pawulo rero avuga mu Bikorinto mbere igice cya gatatu kumure ku murongo w'icyuma aravuga ngo umwe wese araba uburyo yubakamwo si ugupfa kubaka gusa ariko tubwirizwa kubaka neza nka kumwe Mose yari yarabonye ku musozi wera uko ibintu byabwirizwa gukogwa Imana natwe nidufate idutware kuwo musozi wera kandi dufashe by'ukuri kugira ngo dushobore kubakwa nayo dushobore kuba inyubakwa y'Imana mu buryo bw'impemu kandi zo bikora ndabizi neza kwizo bikora murashobora kandi ndababwire ndabwiza ukuri ikintu ubutumwa bukora muri twe mu bantu n'ukuri kirahambaye. Hari ikintu gikomeye cyane kidasanzwe ntari bwigere mbona gikorwa n'ubu butumwa. Ni kangahe numvise abantu bavuga yuko bavuga ngo nasomye ngo yamara ngo sinzi ngo uko byanditse kandi ngo sinibuka ibyo umwami yavuze ngo sindabibona ngo ibyo nasomye sindabyibuka. Ese ukuntu ari byiza dushoboye kuraba ibintu bintu kandi tugasobora kuvyigira hamwe twese hamwe, ntibibe ibintu atacyo bimaze ariko mbere nabona ubukozi bwakoze mu ntege nke bushobore gucika ubukomeye kubw'Imana ishobora byose, maze buno butumwa bushobore gukora icyatumye Imana iburungika aha na hariya mu gihugu mu bihugu byose aho abantu bazobwumva. Amen. Duhaguruke dusenge. Data twese uri mu ijuru, ndagushimiye bivuye ku mutima kubw'aya mahirwe akomeye, amahirwe tudashobora gutahura ayo waduhaye kubw'ubuntu bwawe, gushobora kumva icyo mwemu abwira amasengero, kumva ivyo akanwa kawe kera kavuze. Mwami mukundwa, ijambo ryawe ntirigaruka kuri wewe, ntirigaruka ubusa, rizoshitsa icatumye urirungika kandi rikore icyo ushaka. Mwami mukundwa, ntidushaka gusa kumera nk'abasisimutse, ariko dukene igikorwa nyacyo cya mwemu biciye mu ijambo ryawe ryera, kandi twishize munsi y'icyitwikiro cy'amaraso y'umwagazi w'intama, turaciye bugufi munsi y'ijambo ryawe, kandi tugusavye ubukurongorwa na mwemu wawe. Mwami wo kwizigirwa, nukore ku buryo tuba umwe na wewe, ku buryo ushobora kuvuga uciye muri twebwe. Mana nimbuke, mana yanjye nimbukeneye kugendera kuri nosi, mbega nayahe maguru ukoresha, nimbukeneye kuvuga n'uyuhe munwa ushobora gucishamwo kugira ngo uvuge, nimbukeneye guhezagira mwami abantu camwo bari henda gusavye mana kugira ngo turabane ubuntu bwawe, kandi uduhezagire kugira ngo dushobore kuba umugisha, kandi nimbukeneye kudukoresha nubitumenyeshe mwami, turi mu biganza vyawe kandi kugira ngo dukoreshe, kandi turaguheje icubahiro. Mana yo kwizigirwa, ndagushimiye kubwo kuko warungitse intumwa yawe, ukaturungira umukozi wawe, ukaturungikira uvugishwa nawe. Ese ukuntu watumenyesheje ijambo ryawe, ese ukuntu watumenyesheje kugomba kwawe, mwami watumye ijambo ryawe riba rizima muri twebwe, nuduhe kumenya biciye mu ijambo ryawe, kandi uduhe kumenya kugomba kwawe. Mwemu wawe wenyine aba ari waganza hagati yacu, kandi ijambo ryawe ryonyine ribe itara ku birenge byacu. Ntihagire umuriro wo hanze ukuwe hanze ucanwa ku gitaniro cyawe, ariko umuriro uva ku Mana wera uze kuri twebwe twese, kandi twese dushobore gufatwa. Mwami duhezagire hamwe n'abantu bawe ku isi yose, duhezagire turazi yuko ibihe igihe gisigaye ari gito, ariko uzogikoresha. Ndazi yuko ushobora gukora ibintu byinshi mu ndwi imwe kuri ibyo twakora mu myaka 1000 twebwe. Uri Imana ishobora byose, kandi turagufitiye icyizere. Ni wowe wari muri Mose, ni wowe wari muri Yosuwa, ni wowe wari mu bavugishwa bose, nuwe muri twebwe Imana ishobora byose, muremyi w'isi n'ijuru. niwe meze ijambo ryawe ukoresheje ibimenyetso n'ibitangaza bigenda bikurikirana. Nukize ababwirizwa gukizwa, nukize indwara, niwihishure mwami. Turaguheje icyubahiro, turagushimiye, turaguhimbaza, turaguhimbaza. Haleluya, ku izina ryawe ryera kandi ryiza rya Yesu. Amen.